Perezida Felix Tshisekedi yaragendeye ibibanza bitari bike birimo ihinguriro ry'umwavu w'ikizungu Fomi Ferme y'Uburinga mu burengero bw'u Burundi hamwe n'umurwa mukuru wa politiki Gitega ahazubakwa ikirimba gishasha cy'umukuru w'igihugu akaba yanagishyizeko y'ibuye rya mbere ariko mu na mugenzi we Bahite Ndayishimiye Gitega yanafashe akanya ko kuja kunamira intate mwanya kwigendera Perezida Nkurunziza yasandavye mu 2020 umukuru w'igihugu cya Congo akamufata nk'icyitegererezo kuri Afrika na hatakiriho na hatamwakiriye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura kwa gatandatu wagishika Perezida Ndayishimiye niwe yiherekereje mushitsi wiwe bose bari kumwe n'abatambukanyi babo muri make mukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashimiye Abarundi bamwakiranye igishika niko wagukeza u Burundi ku myaka yari iheze buri mu bihano bwafatiwe n'umwe bwa Buraya mugabo bukinanata niko yavuze afashe ijambo Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yashimye kuvuga mu rurimi umushyitsi wiwe yumva amaze aganira mu Gifaransa yashimiye Tshisekedi amenyesha ko urugendo yagize mu miduga cyane aje Gitega ku birometero birenga ijana vy'aho yashikiye i Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi ari ikimenyetso cy'urukundo afitiye Abarundi n'u Burundi hejuru yo kumara iminsi itatu mu Burundi kandi afite amabanga menshi yavuze ko imigenderanire hagati ya Congo n'u Burundi yakomeje kuba myiza kurusha cyane cyane kuva mu mwaka uheze yaciye amenyesha icyifuzo afite muri kino gihe leta ya Congo herutse gutanguza ibiganiro n'imirwi irwanira cyane cyane mu buseruko bw'icyo gihugu irimo M23 n'intambara hagati ya FARDC igisirikare cya Congo n'abarobereri b'uwo murwi zasubiye gusutama kuva ku wa gatanu w'indwi iheze muri Rucuru mu ntara ya Kivu Buraruko niko Perezida Ndayishimiye yashikirije icyiyumviro mugenzi we yikiriza cyane kandi kenshi umukuru w'igihugu cy'u Burundi asanga hageze niba atarengeranye ko abategetsi bo mu bihugu bya Afrika bitunganiza ibikorwa by'iterambere batarinze kuzerinze abakuru b'ibihugu bibiri byari byitezwe ko bavuga ku bibazo by'abasirikare b'u Burundi binjira ku butaka bwa Congo kurwanya imirwi y'abarwanyi b'Abarundi ifite y'ibirindiro ibyagirije byashyikirijwe cyane n'amashyirahamwe yigenga yo muri Kivu y'Umanuko na bamwe mu bashingamateka bo muri iyo ntara y'ubuseruko bwa Congo bandikiye mbere y'umunyamabanga mukuru wa ONU ariko nta kajambo babivuze ko kandi inamenyesha makuru nta kanya bahawe ko kubibaza eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.